Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Niriwe canke mwaramutse mwebwe mwese muduteze yompi kuri radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya 2050 umwaka wa 2022 turabahaye ikaze muri ano makuru aza kubahagaze hanini kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Amabi ariko arakorerwa impunzi z'abarundi ziba amakambi iyo muri Tanzania harabandanya mu kubatemagurira ibitegwa barimye. No kuri uyu wa kabiri abasungusungu bakaba bazindutse birara mu bitoke babitemagura. Ishirahamwe ya Prodeash rikaba ritera kamo leta ya Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR gukingira izo mpunzi. Ubushikiranganji bw'ikigega cya leta bwemeza ko ubutunzi bwifashe neza naho mu mwaka uheze abanyamitahe batazanye imitahe ku rugero rushimishije. Ni mu gihe Domitien de Hokugayo yari kwashikiriza ibyaranguwe. Imigwi ine iramaze kuronka ububasha bwo gukina inkino z'igice cya kane mu nkino z'igikombe cya Afrika, ariko rero izo nkino zikaba zaraye zihitanye umunani mu barorerezi bashaka kurorera urukino rwa Cameroon na Comor. Mu kanya nido yano makuru mushikirizwa na Josine Kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe ano makuru tuyahereye mu yavugwa mu gisata cy'ubutunzi n'ubutungane aho abantu batandatu bafunzwe kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu ibohero rikuru rya Rutana bakekwa kuba ari abaranzi b'ibidandazwa bitandukanye abo bita abakomisiyoneri. Bakaba bahagaritswe ku itegeko rya buramatari w'intara ya Rutana. Abo miryango yabo basaba ko borekurwa kuko ataco bariko barazira. Abegereye imiryango yabo bavuga ko ako kazi bari baragaheje kuva kera. Ido nido na Jean-Marie Ndabashinze.
Aba bagabo batandatu bose bo ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana bahagaritswe ku munsi wa kane w'indwi twaraye turangije batumwe ko na buramatare w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga. Uwo nawe ngo akaba yabikoranye n'urongoye umutumba wa Rutana akaba ari nawe yabahaye ubutumwa bw'uwo arongoye intara ya Rutana hari ku munsi wa kane. Abo bose bamaze kwitaba ku biro vya buramatare w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga ntawasubiye gutaha kuko yaciye asiga atanze itegeko ryo kubashyira mu gasho k'igipolisi nawe acarigira mu gikorane catunganjwe n'umugambwe SNDD-FDD cariko kibera mu ntara ya Gitega. Amakuru ava mu Rutana avuga ko abo bagabo bose baciye bashikirizwa icariho c'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika mu Rutana aho yababajije kubijanye no kuranga ibidandazwa bagaca basaba amafaranga ibyo bita amakomisiyo. Uwo mushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rutana ngo yoba yarashatse kubarekura ariko bacabwirizwa na Olivier Nibitanga aho yari mu masengesho yatunganjwe na SNDD-FDD akaba yamuhaye itegeko ryo kubinjiza ibohero rikuru rya Rutana ku munsi wa gatanu inyuma y'umutaga ngo bakaba bahavuye bagiritswa kugarariza ingingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu n'umutekano yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Imiryango yabo bahagaritswe uko ari batandatu bakavuga ko warongoye umutumba wa Rutana ariwe yadodobereje abo bagabo harimwo n'umutama w'imyaka 70. Abaryango babo bapfungwa basaba Olivier Nibitanga ko ababo borekurwa kuko ataco bariko barazira kuko nivyo byo gutoza amakomisiyo ngo bari barabihevye kuva bihagaritswe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati. Radio Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga kugira ngo atange umuco ariko ntitwamuronse.
Arakoze Jean-Marie Ndabashinze. Ubushikiranganji bw'igikega ca leta buremeza ko urugero rw'abanyamitari bangahe baje mu Burundi mu mwaka uheze w'2021 ruri hasi ariko rero umushikiranganje yemeza ko ubutunzi bwifashe neza Domitien Ndihokubwayo akaba yabishikirije mu gihe yariko arerekana ibyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye
igikorwa cya mbere kijyanye no kwegeranya uburyo igihugu gikoresha ku bijyanye n'amafaranga leta yegeranije bivuye hagati mu gihugu kumafaranga angana ni miliyaridi amajanatano na mirongo munani n'umunani arenga gato y'amafaranga y'amarundi yari yitezwe kwegeranywa mu gice cya mbere cy'umwaka w'2021 ushira w'2022 igihugu cegeranije biciye mu kigobe amafaranga angana imiliyaridi amajanatandatu na mirongo ine na zibiri miliyoni amajanatatu na mirongo ine y'amarundi ni ukuvuga ko tugeze ku bice ijana n'icenda byayari yitezwe kwegeranywa ku bijyanye n'amafaranga igihugu cegeranije biciye mu basanzwe basahiriza igihugu mu migambi y'iterambere igihugu cacu biciye mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta bwarashize umukono ku masezerano yo gufashanya n'ibanki y'iterambere rya Afurika y'amafaranga agera ku miliyoni 20 ayo twita ama unité de compte hanyuma harashyirwa ko umukono n'umuryango w'ibihugu bya Buraya umukono w'amasezerano y'amafaranga angana n'imiliyoni 17 2670 z'amafaranga y'abanyaburaya hanyuma harashyirwa ko kandi n'umukono ku masezerano y'aho Burundi amafaranga angana n'imiliyoni 80 z'amafaranga y'abanyamerika byongeye harabaye n'amasezerano hagati y'Uburundi n'ikigega mpuzamakungu FMI yo guha Burundi ingurane ku nyungu itavuna y'amafaranga angana na miliyoni 76 2200 z'amafaranga y'abanyamerika Burundi bwongera kandi buhabwa n'icyo kigega nkuko n'ibindi bihugu byari byagiriwe ayo mahirwe Burundi nabwo buraronka amafaranga angana na miliyoni 211,500 z'amafaranga y'abanyamerika ayakoreshejwe ku mishahara y'abakozi ba leta agera ku bice hafi 49% akaba twoca tugiraho tumenyesha yuko abakozi ba leta bagiye barahembwa ku gihe
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
tubananize ano makuru avugwa ku mpunzi z'abarundi ziba mu gihugu ca Tanzania ububisha bwo gutemagura imirima y'ibitoke n'ibigori burabandanya mu ikambi ya Nyarugusu asanzwe haba impunzi z'abarundi ni mu gihugu cha Tanzania bamwe muri izo mpunzi bavuganye na radio inzamba bamenyesha ko bababajwe n'ibiriko birabashikira bagasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gutorera umuti icyo kibazo Idonido na Vanessa Muhiteka
ni umubabaro uvanze n'umwiheburo mu mpunzi z'abarundi baraho mu ikambi ya Nyarugusu aho mu gihugu cya Tanzania aho ingendo yo gutemagura imirima yabo ibandanya kuri uyu wa mbere ibigori byari byateye kuva ku metero 500 uvuye hari hari amazu y'izo mpunzi byatemaguwe na bamwe mu barongozi b'ikambi bari kumwe n'abasungusungu
twaragerageze turariko kurima amaparote turima inyuma gatoya ariko bagerageze uko basoboye barafata twa turimo twarima baradutemagura rero impunzi z'inyarugusu zidisa umubabaro cyane kuko umuntu amaze gutemera indimo na wewe abakurondera
izo mpunzi zikabona ko ari akarenganyo ziriko ziragirirwa zigasaba amashyirahamwe mpuzamakungu gufata ikibazo cyabo mu minwe
ahubu ndiko ndaraba ingene batemaguye ingene bavuruganze bagenda barakwabura ndaraba nkumva amosozi ariko aratibuka nukuri turabinginze amashirika ajejwe gutabara imbabare
ajejwe gutabara impunzi ziriko zirahohoterwa ngo umutwumve mugire icyo mutuvuze ko mu nkambi y'inyagusu turahaguye
hari hizinzwe izibisho kibazo cyo gutemagura imirima kibonekeza aho muri Tanzania abatari bake mu basanzwe baharanira agati k'akazi na muntu bakaba batahengeshanije kubitera ivyatsi Uruganda rwa radio Inzamba rukaba turashaka kuronka abasanzwe ari abayobozi b'iyo kambi banadomko urutoki n'izo mpunzi kuba bari nyuma yo kononerwa imirima.
Arakoze Vanessa Muyiteka izo mpunzi kuva mu mwaka w'2015 zihunga ntizigeze zironka gahengwe kubera guturubikwa n'abategetsi b'ico gihugu. Nitangazo ishirahamwe ya PDH gitaho agateka kazi na muntu nakabanyororo ryasohoye kuri uyu wa 2023 rirababazwa no kubona agateka kizo mpunzi kabandanye gutosekara uko bukeye uko bwije ido nido na Beni Axera Kano
muri ubwo rwandiko rwashyizwe ahabona ku igenekerezo rya 2023 za kuno kwezi ishirahamwe ya PDH gitaho agateka kazi na muntu nakabanyororo rirababajwe rikongera rigategwa impungenge n'inyifato y'abategetsi ba Tanzania birigwa barakubagura kuva mu mwaka w'2015 Ishirahamwe ya PDH rikabona ko kuva itariki 5 za kuno kwezi igipolisi cya Tanzania gifadikanije n'ugwaruka rw'abasungusungu gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bariraye mu mirima y'impunzi z'abarundi baba mu makambi ya Nduta na Nyarugusu baratema baratongora ibitoke n'ibindi bitegwa Ishirahamwe ya PDH rikababazwa no kubona ibyo byose byabaye abategetsi ba Tanzania cyane cyane igipolisi cyategezwa gukingira izo mpunzi barorera iruhande yo gutema ibitegwa izo mpunzi ntizirekuriwe gukora igikorwa na kimwe cyo tuma biteza imbere iryo shirahamwe riharanira agateka kazi na muntu rikabona ko ibyo byose biriko bikorwa mu ntumbero y'uko abarundi bahungiye muri ico gihugu cya Tanzania botahuka APDH rikabona ko naho amashirahamwe atandukanye yagumye asemerera atacigeze gihinduka Ibyo biruko mu gihe Tanzania yateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu akingira impunzi iryo shirahamwe risaba nyabuni igihugu cya Tanzania gufata impunzi nk'abantu kikareka kubacura bufuni na buhoro APDH isaba kandi rishimitse umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko co kimwe n'umuryango w'umwe bwa Afurika kugondoza ico gihugu kugira gihagarike iyo nyifato yo gucinyiza impunzi Ishirahamwe gitaye impunzi ku isi rigasabwa gukora igikorwa cyaryo cyo gukingira impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zitagira ayo zicira nayo zimira kuko ari cyo gikorwa giyemeje
arakoze Beni Axera Kano imbere y'ubusozera no makuru tubabwire ayavugwa mu nkino z'igikombe cya Afrika aho ibihugu bine ari byo bimaze kuronka itike yo gukina igice cya kane gishiri cya nyuma mu nkino z'igikombe cya Afrika kiriko kibera muri Kamerune Urukino rwahuje Cameroon na Komo rukaba rwatumye abantu umunani bitaba imana kubera ugusunikana kw'abarorerezi bashaka kwinjira ku kibuga cha Olembe inkuru dushikirizwa na George Nimenya
Imigwi ya Cameroon na Gambia yaraye ihambije Tunisia na Burkina Faso mu migwi imaze kuronka uburenganzira bwo gukina igice cha kane gishiri cha nyuma mu nkino za kane Cameroon yatsinze igihugu cha Komoro bitsinde biri kuri kimwe Uwo mugwi wa Kamoro ukawakinye ufise abakinyi 12 bagwaye COVID-19. Ico gihugu kandi cakinishije mu igoro umukinyi asanzwe akina imbere kuko abanyegori babiri bari baranduye COVID-19 uwundi nawe yaravunitse. Naho byari bimeze uko ico gihugu kikaba carabijije icuya Kamerune. Mbere yuko ugo rukino ruba akaba harapfuye abantu 8 bivuye guhindana binjira mu kibuga Olembe kiri mu gisagara ca Yaounde. Bimenyeshwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu aho bumenyesha ko abashika 50 bakomeretse urongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF akamenyesha ko amatohoza amaze gutangura kugira barabaho byonenekariye ababijejwe babibazwe Gambia nayo yatsinze Gine igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi naho bwari bwa mbere ukina izo nkino ukaba uguma utangaza abantu Iwabo muri Gambia abantu baraye mu barabara bigina iyo ntsinzi. Kuri uno wa kabiri ndaho haraboneka ibihugu bibiri bindi bironka itike yo kwinjira mu gice cya kane gishiri cya nyuma. Ni mu nkino ziza guhuza Senegal na Cape Verde, Benin na Maroc na Malawi. Kuri uyu wa gatatu ino z'igice cy'umunani gishiri cya nyuma niyo zizorangira. Isa 12 Cote d'Ivoire izokina na Misiri urukino rwitezwe cyane kuko iyo migwi yose ikomeye. Nayo isazi tatu zijoro hazoba hari urukino ruzohuza Mali na Guinea Equatoriale Inyuma y'uko rukino hazocaboneka imigumo nani zokina igice cya kane gishiri cya nyuma zizugurugwa igenekezo rya 29 za kuno kwezi kwa mbere mu rukino ruzohuza Cameroon itana mwiswe na Gambia Burkina Faso nayo yakire Tunisia.
Arakoze na Jojo nimenya ni no ngaha duce dusozera no makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira abagenzi bacu badufashije kuyegeranya turabakengurukiye Josine Kaze nariko ndabashikiriza ndabifurije kuroranirwa mugira amahoro iwanyu naho ubutaha.